Haberleri Nizmi Demirik. Ijuja Amerika libashikizwa iganiro vyaryo imisi yose mu kirundi no mu kinyarwanda Washington DC maramse nshuti muduteza amatwi muri kitondo cyo kumunsi wa kabiri itariki zitandatu z'ukwezi k'umunani umwaka w'2019 kuri micro muri kumwe nanje Fidel Niyongabo. Inyuma y'ubwicanyi bwahitanye abantu 31 mu mpera zindwi irangiye muri leta za Texas na Ohio, ngaha muri leta zunze ubumwe za Amerika inzego z'umutekano za Amerika zemeje ubwa mbere ko ari iterabwoba ry'imbere mu gihugu.
Iterabwoba rirakomeye kandi biva kuburi ko yabaza mu byerekeye politiki, bamwe bashobora guca bavuga yuko ari cyane cyane abazungu babitera.
Uyo ni Professor Athanase Gahungu yigisha kuri kaminuza yitwa Chicago State University muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, avuga kuri ubwo bwicanyi. I Kigali mu Rwanda hakoraniye inama y'iminsi ibiri yo guteza imbere uburimyi muri Afrika, kurondera kugena ibihugu bya Afrika byo kwihaza mu biribwa, food security mu rurimi rw'Icyongereza, hamwe no kugwanya indwara zituruka ku gufungura nabi. Yamara imbere yuko dushika kuri ayo makuru, reka tubanze dutege amatwi mugenzi wacu Aloys Bigirimana dushikiza amakuru yo hirya no hino dufitiye muri aka kanya.
Urakoze Fidel, tuyahere kuyavugwa muri Afrika. Robert Mugabe yigeze kuba ari perezida wa Zimbabwe, aracari mu bitaro muri Singapore hamaze amezi anavurwa, nkuko byashikijwe n'uwamusubiriye perezida Emmerson Mnangagwa ejo ku munsi wa mbere. Mnangagwa yashikirije ko Mugabe w'imyaka 95 amaze igihe avurwa indwara itashizwe ahabona, kandi ku imiti ari karafata iri kwiramugirira akamaro. Mnangagwa yari yatangaje mu kwezi kwa 11 umwaka uheze ko Mugabe atakibasha gutambuka ku bw'indwara n'ubusaza. Leta ya Zimbabwe yari yatangaje mu kwezi kwa 4 ko Mugabe yagiye muri Singapore kwivuza, kandi ko byari byitezwe ko tahuka hagati y'ukwezi kwa 5. Leta ya Tanzania kuri uyu wa mbere yarategetse ko yaregetse ku ivyaha byo gukoresha amafaranga mu buryo bute kubiri n'amategeko, kudatanga matagisi gufasha mu bugizi bwa nabi umumenyeshamakuru yitwa Eric Kabendera. Kabendera akurikiranwa n'ubutungane bwa Tanzania kuva ku itariki 29 z'ukwezi kwa 6. Iryo vyaha yagirizwa ko yabikoze hagati y'umwaka w'2015 no mu kwezi guheze. Umenshi makuru yikorera ku giti ciwe yamyanegura leta ya John Magufuli n'umugambwe uri ku butegetsi cama c'amapinduzi, mu makuru yanditse mu binyamakuru The Guardian, The East African na The Times of London muri ico gihugu ca Tanzania. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi hamwe n'imihari iharanira agateka ka muntu bavuga ko gukurikiranwa kwa Kabendera ari ingendo ya leta ya Tanzania yo kuzivya ibimenyeshamakuru. Perezida Donald Trump wa Amerika yategetse ejo ku munsi wa mbere ko amatungo ya leta ya Venezuela ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika afatwa. N'ibihano ruhasha bifatiwe leta ya Nicolas Maduro gushika ubu. Ntaco leta ya Venezuela iravuga kuri iyo ngingo ya Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarushirije kongereza ibihano by'ubutunzi no kuremera Perezida Maduro kidiplomasiya kugira agondozwe ave ku butegetsi, ariko ntaco vyashitseko. Perezida Trump mu ndwi iheze yashikirije ko hari ikintu agiye gukora kuri Venezuela. Ntiyashikirije icari ico, ariko yamye avuga ko gukoresha ingufu za gisirikare ari kimwe mu bishobora kuzokoreshwa na Amerika. Uburusiya na Cuba biza byararungitse inteko zabo gushigikira leta ya Maduro. Ubwongereza bwifatanije na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gucungera amato aca mu kigobe cya Hormuz, nk'uko byashikirijwe n'umushikiranganji w'Ubwongereza ajejwe kwivuna abansi Ben Wallace. Ubushikiranganji bwa Amerika bwo kwivuna abansi bubicishije ku muvugizi wabwo bwashikirije ko bwakiriye neza iyo ngingo y'Ubwongereza yo gucungera uruja n'uruza rw'amato muri ayo mazi. Irani yarafashe ubwato butatu bw'abanyamahanga buca muri iyo nzira, aho ica gatatu c'ibitoro byo ku isi ho yose bica. Bumwe muri ubwo bwato bwafashwe bwariko ibendera y'igihugu cy'Ubwongereza. Abantu baharugwa mu majana baragize imyerekano ku murwa mukuru wa Kamerune basaba kumenya irengero ry'ababo bafunzwe bimuriwe ahatazwi mu ndwi iheze. Abategetsi ba Kamerune bimuriye abo bantu mu kindi kibanza inyuma yaho habaye imigumuko mu ibohero ry'Yaounde. Abo banyororo bimuwe inyuma y'imigumuko yabaye ku ibohero rya Kondegui ku itariki 22 z'ukwezi kw'indwi guheze. Abanyororo bavuye mu gice cya Kamerune kivuga icyongereza nibo bashagaje ku kibuga cy'ibohero biyamiriza umurengera wabo hamwe n'uburyo babayeho nabi hamwe n'igihe kirekire bafunzwe badacirwa imanza. Umuvugizi wa leta René Emmanuel Sadi yavuze ko izo mbohe zahanywe kuko zagize uruhara muri iyo migumuko. Muri Amerika umugabo yiyemereye ko yarungitse ubutumwa bw'amakete burimo bombe ku bategetsi b'abademokrati imbere y'amatora yo muri 2018 hagati ya manda yaciriwe umunyororo w'imyaka 20. Cesar Sayoc w'imyaka 57 yaciriwe rubanza na sentare y'i New York ejo ku munsi wa mbere. Sayoc yarungikiye amakete 16 arimo iyo bombe abicishije kuri posta aburungikira abategetsi bo ku rwego rwo hejuru barimo na Perezida Barack Obama na Hillary Clinton yigeze guhiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu, ariko nta nimwe muri aya makete yaturitse kandi yose yafashwe atarashika ahaje.
Urakoze Aloyce ku makuru uhejeje kudushikiriza. Ubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika risaminanira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda n'umwanya makuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Tuyahere mu Rwanda aho mu gihe inzego z'ubutegetsi mu gihugu zibandanya kuburira abanyagihugu kudakorera ingendo mu bice bya Congo bivugwa mu kiza cya Ebola, abategetsi mu karere ka Rusizi basaba ababa ku mipaka n'icyo gihugu c'ababanyi gukoresha imipaka n'ivyambu bizwi mu ntumbero yo gufasha kubuza ko Ebola yegera mu Rwanda. Umumenyesha makuru wacu Temistocle Mutijima yadukurikiraniye iyi nkuru.
Uboni bwana Emmanuel Insigaye umuyobozi wungirije ushinzwe imibereho y'abaturage mu karere ka Rusizi aharaburira abatuye mu mirenge ya Nkombo na Nkanka ku migenderanire yabo n'abaturage bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kubera icyorezo cya Ebola kivugwa mu bice by'icyo gihugu.
Kwanje dushyiraho ibyangombwa byo kwandikiraho nano epfo ndakihabona aho umuntu anyura bakabanza bakamusuzuma.
Ubwo bukangurambaga bugamije gukumira Ebola, inzego z'akarere ka Rusizi zirabukorera hanini ku byambu bitari imipaka bikoreshwa cyane mu buhahirane hagati y'abatuye aka karere n'abanyekongo. Izo nzego ziragaragaza ko kugeza ubu uretse imipaka isanzwe yarashyizweho uburyo bwo gufasha mu gusuzuma Ebola ku byambu bitanu binyuraho abambuka bava muri Congo bakoresheje amato, naho hari abakozi bo mu rwego rw'ubuvuzi basuzuma niba nta wambuka ugaragaza ibimenyetso bya Ebola. Abaturage ariko baragaragaza ko ibyo ari bikeye ugereranyije n'ibikoreshwa, bakagira impungenge rero ko hari abashobora guca ku bidafite bene abo bakozi kandi baranduye Ebola ntibimenyekane hakiri kare.
None se abo bajya mu mana b'abanyarwanda twebwe ntibatwanduza kandi bahura nabo bakongomana batanapimwe?
Ibyambu bihari ni ibyambu byahariye mu mana, ibyo byambu rero n'abapima ntibajya bagerayo babandi. Ubwo rero mwashaka ukuntu nyine murabigenza.
Hari n'ahitwa ku isumo ya Mariba, aho hantu bakunda komokwa n'abantu baturutse hakurya cyane, tukaba dufite impungenge ko baza nyine bakaza bakayitwinjizamo tutabizi. Nyine urumva no kuviriya kugira ngo baza nk'uko babivuga byabagora.
Nubwo kugeza ubu haba mu mujyi wa Bukavu cyangwa se muri teritwari ya Kabare no ku Ijwi hamwe mu hakunda kuva abanyekongo benshi bakoresha bene ibyo byambu binjira muri Rusizi, nta barwayi ba Ebola bari bahagaragara. Abaturage bo barasaba ko mu rwego rwo gukumira aho handi hambukirwa naho hashyirwa abakozi basuzuma Ebola.
Kubera ko tuba dufite ubuhahirane bwinshi n'abakongomani, baraza bazanye isambaza baje guhaha ibijyanye n'imirire nk'ibijumba, mbega buri kimwe cyose bagikurana mu Rwanda. Bikimeze bityo rero tukaba twifuza yuko wenda nka buriya kiriya cyamu murabona niho amakipe menshi atsika, niho bomora isambaza kenshi n'abakongomani niho bazomora, hakaba rero haboneka uburyo bwihuse cyangwa se badufasha naho wenda akaboneka uburyo bajya bapima abo bakongomani.
N'ibindi inzego z'ubutegetsi zigaragaza ko bigoranye hagendewe ku miterere y'aka karere ka Rusizi, bugasaba abo baturage gukoresha ibyambu byashyizweho bene abo bakozi mu rwego rwo kwirinda no kurinda imiryango yabo. Bwana Emmanuel Nsigaye ni umuyobozi wungirije ushinzwe imibereho y'abaturage.
Hafi imirenge yose y'akarere ka Rusizi ikora ku mipaka, bivuze ko ntabwo aho umuturage wose abasha kwambukira, ariko twabasha kubona uburyo bwo kwashyira, uburyo bwo gusuzuma twifashisha aba baganga nk'uko tubikora ahangaha. Niyo mpamvu twagiye dusigaza bya byambu, kuko dushobora kuba twakurikirana tukamenya ko umuturage winjiye wese yasuzumwe bora. Ni nayo mpamvu tunakangwa n'abaturage gukoresha nyine ibyo byambu n'imipaka nayo yemewe nk'Urusizi rwa mbere cyangwa se urwa kabiri duhana na Kongo. Ariko ibindi byambu byo biba ari byinshi cyane ku buryo tutari twabasha kuhashyira uburyo bwo gusuzuma.
Imibare y'inzego z'ubutegetsi mu karere ka Rusizi igaragaza ko ibyambu bitanu byambukiraho amato ava cyangwa ajya muri Kongo binyuraho abarenga 1,000 buri munsi. Aho akaba ari naho hashyizwe abakozi bo mu rwego rw'ubuvuzi basuzuma niba nta ugaragaza ibimenyetso bya Ebola wakwambuka. Impungenge ku batuye mu mirenge ihana imbibi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ariko nuko bambukira ku bindi byambu bidafite abo bakozi bashobora kuba barenga uwo mubare. Inzego z'ubutegetsi zikizeza ko zigiye gukora indi nyigo hakarebwa niba hari ibindi byambu byakongerwa kuri ibyo bitanu nabyo bigashyirwaho abasuzuma Ebola. Demistocre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Tukiri mu Rwanda, Kigali hakoraniye inama y'iminsi ibiri guteza imbere uburimyi muri Afrika, kurondera kugena ibihugu bya Afrika byo kwihaza mu biribwa, food security mu rurimi rw'Icyongereza, hamwe no kurwanya indwara zituruka ku gufungura nabi. Yitabwe n'abashikiranganje b'uburimyi baturuka mu bihugu birenga 30, abahinga n'amashyirahamwe mpuzamakungu yitaho uburimyi. Ni inkuru y'umumenyeshamakuru wacu Pierre Claver, niyo nkuru ari Kigali mu Rwanda.
Abashikiranganje bajejwe uburimyi n'ubworozi, abahinga n'abashakashatsi muri ico gisata, amashami mpuzamakungu yitaho uburimyi nka FAO iba nk'isi yose, n'abandi baturutse mu bihugu birenga 30 vya Afrika barahuriza hamwe ku mwimbo w'uburimyi ugenda ugabanuka uko mwaka utashe, cane cane mu myaka 3 iheze mu bihugu bitandukanye vya Afrika. Kuri bo ibyo bituma indwara zituruka ku gufungura nabi, ukugwingira mu bana, ubukene n'inzara bibangamira abanyagihugu muri rusangi. Muri urwo rwego, Gerardine Mukeshimana, umushikiranganji w'u Rwanda ajejwe uburimyi n'ubworozi, avuga ko ari bice by'uturere tubiri mu Rwanda ubu birangwamwo ico kibazo c'inzara.
Bitewe n'uko ibihe bigenda bihindagurika, haba amapfa, haba imyuzure, ndetse n'ibibazo by'intambara tugenda twumva hirya no hino muri Afrika. Mu myaka hafi 3 ishize bigenda bigaragara yuko ibijyanye no kwihaza mu biribwa mu bihugu byinshi bya Afrika bigenda bisubira inyuma bita umurongo waho byari bigeze, cyane cyane bitewe n'uko imihindagurikire y'igihe y'ibihe irimo irihuta, abaturage bacu bakaba batabasha kwihutana nabyo kugira ngo babashe guhangana nabyo. Ubu ngubu tuvugana urebye igihugu cyose gihagaze neza, kereka imirenge 3 yo muri Kayonza n'indi mirenge 3 yo muri Bugesera, ariko nawo nta kibazo gikomeye gihari kuko nk'uko mubizi leta ihorana ikigega, ihorana ibigega byo gufasha abaturage bacu igihe bahuye n'ibibazo nk'ibyo ngibyo. Ubundi muri rusange nta kibazo dufite urebye usibye aho ngaho mu mirenge ya Bugesera, 3 ya Bugesera n'3 ya Kayonza.
Abatuye muri iyo mirenge babwijwe ijya Amerika kundi uheze aho iyo nzara ibagejeje. Ubu bariko bahabwa imfashanyo y'ibiribwa, yamara ntibashima ingene iriko iratangwa.
Izuba ryaravuye pe, nge nakoze umushinga wo guhinga ndarumbye, sharumbye ijana n'ejuru 20 ry'ibishyimbo, yari inguzanyo urumva ko ngiye guterezwa cyamunara bitewe n'ikinizuba. Ko muri rusange umenge wa Kamabuye urashonje pe, harimo n'udafite n'icyarya kanya babwirwa kandi munaburara kubera icyo kibazo.
N'inzara itumereye nabi
uyu mwaka rwose twararumbije Kamabuye, iyi Kamabuye muri uyu murenge abantu bararumbije rwose nta kintu bigeze babona.
Ko umuntu ukoresha ikibazo cy'isuka we abayeho nabi,
abantu bahinga se bakeza, urahinga ugahera kuko wagahinze.
Nararumbije nabuze ibishyimbo kubera izuba.
Ahubwo leta nayo nyine yareba ukundi kuntu tugendereza, yazanye imfashanyo izifashisha abantu bakeye, abantu bafashe ibyo kurya, abaha ibigori, abaha imyumbati, abaha ibishyimbo,
harimo abaha ibyo kurya yurisiti irasohoka, noneho abandi batahawe urumva nta cyari kibazo byari rwaserera bashaka no ngo bihagarike.
Ikigega mpuzamakungu citaho uburimyi, Fonds International pour le Développement Agricole FIDA mu mfunyapfunyo y'Igifaransa, kibona ko kugira inzara igabanuke abarimyi bimbure ibishobora kubatunga baronke n'ibyo bashobora ku isoko, amareta ubwa mbere ari yabwirizwa kubigiramo uruhara. Gilbert Hongbo atwara FIDA.
Il y a plusieurs façons aussi d'augmenter la productivité, la lutte contre la question des pertes, l'incapacité.
Ati hari buryo bwinshi bwo kugwiza umwimbo nko kugwanya umwimbo uborera mu mirima canke abarimye bakaguhomba. Mu rugendo rwo kuva bimboye gushika bashikana uwo mwimbo ku isoko, kugwiza amasoko kandi ku giciro ciza, kubigisha kurima kijambere aho kurima ivyo bajya gusa ahubwo bagashora no mu mahinguriro n'ibindi. Twebwe nka FIDA twashize amafaranga arenga miliyoni 55 z'amadolari ya Amerika muri ico gisata mu Rwanda. Yamara turemera ko adakwiye kugira ngo inzara ihere. Abagwiza tunga babwirizwa nabo gushira imitahe muri ico gisata, hanyuma n'andi mashira hamwe mpuzamakungu agafasha. Kuko kugwanya inzara bisaba uburyo bwinshi, imiliyaridi n'imiliyaridi y'amafaranga.
Que ça demande des milliards et des milliards d'investissements sur une base annuelle.
Intumwa y'ubumwe bwa Afrika ivuga ko haheze imyaka itari mike ibihugu byemeje kugira ico bikoze kugira ngo bigwanye inzara n'ingwara zituruka kuri yo. Yamara ko n'ubu impinga ikiri ndende, yemeza ko hari naho biboneka ko atagushaka kwa politike kurimwo, bikaboneka ko igisata c'uburimyi atanguvu zishigwamwo. Ati nyabuna tuve mu majambo tuje mu bikorwa biboneka. Ashimangira cane cane amasezerano ya Maputo yo mwaka w'2014 aho ibihugu byose bya Afrika byiyemeje ko gushika mu mwaka w'2025 bizaba byaranduranye n'imizi inzara biciye mu gushira uburyo buhagije mu gisata c'uburimye. Iyi nama izomara iminsi ibiri. Pierre Claveny Nkuru, Kigali, ku bw'ijwi rya Amerika.
Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya Amerika. Ntumbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ivyifuzo mufise vyo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira: agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Mwananya kumviriza radio Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Ibidukikije birabangamirwa iyo abantu bimvye binogo, haba mu kubumba amatafari, gucukura umusenyi canke amabuye, ibinogo bikaguma bitazibiye. Abahinga mu bidukikije bamenyesha ko iyo ivyo binogo bidafuriwe bituma ibitotahaye bitakara, inkukura ikaduga, isi igatakaza kanovera. Ni inkuru dushikirizwa n'umenyesha makuru wacu Desire Hatungimana.
Mu ntara ya Ngozi, ababumba amatafari haba ku mitumba canke mu biyaya eka no mu myonga bakoresha ibumba baribonekeza nka hose makomine 9 gize iyo ntara ya Ngozi iri mu buraruko bw'u Burundi. Naho hari amategeko y'urwego rw'igihugu rujejwe gukingira ibidukikije OBPE rusaba ko ababumba babanza kuja mu mashira hamwe, hanyuma aho bakuye ibumba bagasiga bahafuriye, ibinogo bitazibiwe nivyo vyinshi. Ku musozi wa Maruri muri komine ya Gashikanwa yaho mu ntara ya Ngozi, ibinogo bidafuriye biruzuye. Abakora uwo mwuga bakavuga ko batanguye ako kazi babihasanga nk'uko unabishikiriza.
Kubera mu mwaka wahera amategeko niye bwahabe, ariko ubu ho baje kudushikiriza ngaha batubwiye by'ukuri ati ikinogo muzokwimba muje muce muri abakuntu mushika mugifuriye. Tuvuyemo nyene dusha tushika twafuriye, nta nkeka dusha twafurira. Ariko kugera nk'uno munsi ndumva yuko iki kinogo twimbye tutagifuriye nari bihano. Ibyo bihano byo shaka kusha ndavyitega, nkeneye yuko ica nda nzosha tugenda tuyifuriye nk'uko tiko turakora ngaha abantu zeko barabumbisha ngaha.
Naho hari abamaze kumenya ko ahavuye ibumba basiga bahazibiye mu ntumbero yo gukingira ibidukikije, hari abavuga ko bahawe akazi ariko ibyo kuzibira ibinogo atavyo babwiwe
kubumba tonawe nebiza bukebuke gacha afise uburenganzira kuba umubosi arafise nawe ne ahacishye usanze warengereye uwundi ni mishwani cihaba byakera twari yadukizwa sanga nkumwe yagerereye hayimba agapfa kuyimba mugabo ubu kugira tubimanuke nkwe twanze guhabwa uruhusha n'ababosi babaduha amafaranga tubabumbira udukurikiza ku ruhusha rw'ababosi ntiturengerere umubosi kuko bari batubwiye tuzobumba amatafari ataurengerere uwundi byo gufurira ikinogo ntabyo bari batubwiye
umukuru w'umutumba wa Maruri aremeza ko akarusho kibonekeza mu bijanye no gukingira ibidukikije naho impingi kiri ndende kuri bamwe bamwe mu bamumba amatafari
akarusho kahari ubu nuko bakora nkishira hamwe kandi bagakora ibizwi n'amategeko komine iba yabasinyiye iba yabemereye bagakora bizwi n'amategeko ni nkuko rero mukumva zuko zibabisanzwe bizwi n'amategeko bategerezwa gukurikiza amategeko igihe baje kuhabumbira bagaca bagenda bahafuriye
ibinogo bitazibiwe vyica vyinshi bivugwa n'umuhinga mu bidukikije Mamer Sabushimike ahamenyesha ko ibitotaye bitakara bigahitana kanovera kisi
ivyo binogo rero bitazibiye turatakaza ibintu bitotahaye vyose vyaho bakuye ibumba vyaho bafyaturiye kuko haba hari ibinogo iyo dutakaje rero ivyo vyose bitotahaye no kuvuga vya vyatsi ya nkukura icibarya nawe iyo nkukura nayo ukabuzi kwifise inkurikizi imbi cyane rero ivyo vyatsi iyo bitaka iyo bihavuye kubera ivyo binogo batazibiye turatakaza cyane uburyohe bw'isi bwari ngaho buca bujana na yankukura ibindi dutakaza n'ibinyabuzima vyaba muri ivyo bitotahaye vyaba muri ivyo vyatsi vyaba muri utwo duti duto duto twa dukoko bita bacteri decompositeur mu rurimi rw'Ifaransa ari two dutuma haba akanovera kisi urimye akimbura kubira rero ivyo binogo bitaba bizibiye urumva ko tuba duhonje ibitari bike
uwo muhinga mu bidukikije ahantu urashimitse abajejwe intwaro ku mukozi wa OBPE ari muri buri komine yohabwa ijambo mu manama yose atunganywa na komine kugira agomerekane inkurikizi yo kudakingira ibidukikije
turasaba umuntu wese aserukira OBPE mu komine yose yo mu Burundi hariho umuntu aserukira OBPE ajejwe kubahiriza amategeko agenga ibidukikije uwo turamusaba dushimitse ngo yame yegera abo bantu bafyatura amatafari abibutse ingene bokurikiza ayo mategeko boyubaha yongere abigishe inkurikizi imbi igihe batazibiye ivyo binogo turazi neza ko abizi azofashwa n'abajejwe kurongora umutumba n'abajejwe kurongora ikomine misi yose yamajana nabo bajejwe kurongora umutumba iyo bagize amakoraniro yibuke kuvyibutsa bamuha iminota 5 kuvyibutsa abo banyagihugu yongere yibutse amategeko agenga ibidukikije nantaryo rero amategeko yame yubahirizwa kukubera atubahirijwe ibidukikije bidakingiwe ni ingaruka mbi ku buzima bwacu ku ruvyaro rwacu mbere no kubaba mu Burundi bwose
uwo muhinga rero amenyesha ko kiretse ingaruka mbi ku bidukikije ibinogo biva mu ibumba canke ibindi bicukurwa mu kuzimu bidafuriwe amenyesha ko n'impanuka ziva kuri ivyo binogo zishobora guhitana abantu n'ibintu Desiratunyimana Kigali Ijwi rya Amerika
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255411 1169. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254 255 294. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1 351 99 85. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Inyuma y'ubwicanyi bwahitanye abantu 31 mu mpera z'indwi irangiye muri leta za Texas na Ohio muri leta zunze ubumwe za Amerika, inzego z'umutekano za Amerika zemeje ubwa mbere ko ari iterabwoba ry'imbere mu gihugu. Mu kiganiro na Thomas Kamilini, Professor Athanase Gahungu arasobanura abo zikeka ko aribo bakora iryo terabwoba. Professor Gahungu yigisha muri kaminuza yitwa Chicago State University muri leta zunze ubumwe za Amerika.
Iterabwoba rirakomeye kandi biva kuburi kurabaza mu byerekeye politiki. Bamwe bashobora guca bavuga yuko ari cyane cyane abazungu babitera, abandi bakavuga yuko ari abantu bose bafite icyabashabuje mu byerekeye politiki yino muri kino gihugu, ariko cyane cyane n'abantu bashabujwe cyane bashobora mbere kuba bariko bararaba aho abakuru umukuru w'igihugu n'abamu abo bakorana ingene bavuga abantu baje baba mu bindi bihugu cyane cyane mu bihugu by'abamizirima, mu bihugu by'abantu bo muri Amerika y'Epfo. Bakaba rero abo bantu bakurikiza ibyo bumva bariko baravuga bariko bariyamamaza, bati rero umuperezida wacu ko ari ibyo avuga reka nako tubikurikize.
Ariko muri mwijambo amaze kugeza ku gihugu mu kanya gashize, nawe yavuze ati igihugu gikwiye kwamagana abazungu babaheza nguni white supremacy. Nubwa mbere nabyo abivuze,
ariko urabona nkuko tumaze iminsi tubibona yobivuga akaheza kabandanya ejo mu gitondo ntazabe yahinduye ngo asubire kwandika ayandi majambo mabi muri bimwe bita Twitter agize amaze iminsi agira. Ahandi ho yobikurikiza kumbure tuba twagize Imana akaba yaronse mu bantu bakorana bakuru abashobora kumuhanura bati ibyo bintu wama wandika bihebe kumwe mu minsi heze bayandika ngo abo bantu bo muri za bariko baragira ibyo bintu ngo ni ukubafata umuntu akabarasa. Urabona ibyo bica bituma abantu babiraba. Hariho n'irindi jambo yigeze gukoresha muri iyi minsi avuga ngo abo bantu ngo n'abantu baje gutera muri kimwe mu Cyongereza bo kwita invasion cyangwa mu Gifaransa invasion. Urumva rero nk'ibyo aheze adahebye kubivuga bizogorana. Reka twitege yuko kumbure ubukwe kwa rubwambira avuze ati ngo tubigwanye ko no mu majambo rero bizoheza rero biga tukabona impinduro y'amajambo. Abo bana b'imisore, abo bana bashavuye abazungu bagomba kumukurikiza bazece baheba.
Professor Gahungu, iyo bavuze iterabwoba bisaba ingamba zindi zo kurwanya ubwicanyi, ntabwo ari ubwicanyi busanzwe. Kuri mwebwe mureba musesengura ibintu mukora ubushakashatsi, mubona leta kuba yabivuze gutyo ishobora kuba igiye gukora iki?
Ibyo ishobora gukora biriho, ibya mbere ho byari bisanzwe biriho. Baravuga yuko nk'uko ba nyina Perezida Trump na bene yabivuze yarabibonye, abantu bashobora kugenda ahariho hose, yaba ndi umuzungu kuza kugura imbunda cyangwa inkoho mu Kirundi, bakandeka batarinze kuraba mugabo baravira uko bugasanga bamwe barabangiye. Boshobora rero kubuza abantu kugura uko bashatse izo mbunda, bagashobora kubwira umuntu ugiye kubigura mari y'iminsi bariko bararaba ibyo uzi ibyo wandika. Hanyuma mugabo ikizoguma kigora ni uko nk'ibi bintu abantu bandika bita manifestations, abantu bandika biragoye gutora, kenshi wamusanga babitora baramaze kubyandika. Mugabo boheza bakaraba abantu bamaze gukora ibintu bibi, abantu bamaze gukora ibintu byo kwicana, abantu bagize bagaheza bakabuza abantu kugura izo mbunda. Kuko warabonye muri iyi minsi abagiye muri Dayton abagiye he kwica abantu baba bafite ibyo bigwanisho biza mbere ibigwanisho by'abasoda. Hariho n'abandi muri iyi minsi bamaze bigeze gufata ku bibuga by'indege batwaye bene bya bintu bita amamisayiri byo kurasa indege mu kirere. Urumva ibyo barashobora kubigira, mugabo bizogorana n'ibyo kurinda kuyigira.
Professor Gahungu, ndabashimiye cyane.
Urakoze rwose.
Njuti mwese mukunda radio ijwi rya Amerika ibiganiro vyo muri aka kanya bigarukiye ngaha mwakoze kudutega amatwi tubatumiye kubandanya mu dukurikirana mu biganiro vyacu imisi yose mu kirundi no mu kinyarwanda kuri radio yanyu radio ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.